Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vya rino genekerezo rya kane ukwezi n'ukwa 12 muri 2017 hano muri cya 18 ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe ndongo ibiganiro vyino mwanya.
Yewe gaye turagwara tukagera kure n'inzoka nka malaria ubana duhinduriye tugiye kwa muganga tudafise amahera ntibashoboye kutuvura mituweli nayo mbaduhaye nzikikora ubingwara zarateye ni nyinshi.
Iyo ni umwe mu masango butaka wo mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi agaruka ku kibazo cike na gituzu twasugumwe kiriko kigira ku buzima bwabo. Inkuru cyo kimwe niyerekeye ibiganiro bibandanya guhuza Abarundi arusha muri Tanzania turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi n'izo zindi nce ku masonga mbanze ndabwire muri make ku gisata ca Onyucita ku mpunzi ku isi RCR gitangaza ko abanyekongo bagera ku 12,000 ari bamaze guhungira muri Zambia kuva haduka ikibazo cy'umutekano muke mu karere ka Katanga n'intara ya Tanganyika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarenga 8,400 kuri abo bashitse muri Tanzania mu mezi atatu aheze babwiye RCR ko bariko bahunga umutekano muke ubarizwa mu karere ko mu bumanuko bwa Kongo. Uwo mutekano muke watewe ahanini no gushaka guma ku butegetsi kwa Perezida Joseph Kabila. Amakuru ava muri Kongo yemeza ko abanyagihugu batari bake bamaze gupfa bazira ugutana mitwe hagati ingabo z'igihugu n'imihari itwaje ibirwanisho irwanya leta ya Kongo. Ibice 80% vy'ivyo bitigiri bigizwe n'abana hamwe n'abapfasoni bemeza ko bafashwe ku nguvu akatari gake. RCR ivuga ko iriko irarondera abagira neza boyifasha kugira ngo ishobore kugurura vyihuta iyindi kambi yo kwakira impunzi z'abanyekongo bahunga uko umunsi uheze. Leta z'ubumwe za Amerika yarayifashe ingingo yo kuvavanura n'amasezerano mpuzamakungu yerekeye kwakira abimukira n'impunzi mu kwezi kw'icenda umwaka w'2016. Ibihugu 193 bigize inama ya bose ya ONU vyaremeje ata na kimwe kivuyemo urwandiko rwise icemezo c'i New York ku mpunzi n'abimukira kigamije kubitaho ku rwego mpuzamakungu harimo kuzakira no gufasha abatahuka. Amerika yashikirije ariko ONU ko icemezo ico cemezo gitekuye na politike yayo y'iki gihe c'intwaro ya Donald Trump ku bibazo by'impunzi n'abimukira. Kuva shika ku butegetsi mu kwezi kwa mbere, Perezida Donald Trump akomoka mu gambo wa Republicani yarahinduye zimwe mu ngingo zafashwe n'uwo yakoreye mu ngata Perezida Barack Obama akomoka mu gambo wa Demokrate. Nyinshi muri zo zafashwe mu bisata vyerekeye impunzi n'abimukira muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres asaba yinginga abafise uruhara mu ntambara muri Yemen guhagarika ibitero vy'indege n'ivyo ku butaka. Ivyo vyashikirijwe kuno w'Imana n'umuvugizi wiwe Stéphane Dujarric. Stéphane amenyesha ko Guterres atewe amakenga n'intambara ziyongera hamwe n'ibitero vy'indege ku murwa mukuru Sana no mu zindi ntara za Yemen mu misi iheze, aho abantu batari bake bahasize ubuzima abandi baharugwa mu majana barakomereka. Izo ntambara zibuza abatabara gushikira abakomeretse kandi abanyagihugu ntibaronka ingene baja gusoma ibifungurwa n'ibindi vyankenerwa mu buzima bwabo bwa misi yose nk'uko umuvugizi wa Guterres abandanya abisigura. Intambara muri Yemen imaze guhitana barenga 8,750 kuva igihugu cya Arabia Saudite hamwe n'ibihugu bicuditse bitanguriye kugira uruhara muri iyo ntambara mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2015. Radijugi Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rugagwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ongenda bahikazi ibiganiro bihuza abarundi birabandanya rusha muri Tanzania kuno wa mbere niho hategekanijwe uguhangana mu nama y'anye politike bose bari mu biganiro hagataho ruhande rwa leta rwazindutse ruha umuhuza rugandiriko rw'impapuro 10 rurimo aho bahagaze kuri ivyo biganiro mu kanyi vyuma bidukundiye turaza kugaruka majwi iyo nkuru ariko tubanze tunyarukire gato mu ntara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi aho umugwa w'abasirikare bamugariye ku rugamba aho muri site ya Karu Rama ya gatatu iri muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke basaba kugarukirwa havuganye ijwi rya Amerika bemeza ko ubugarijwe n'ubukene butagira izina inkuru tubaza umunyamakuru wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse
Abasirikare bamugariye ku rugamba begeranirijwe muri site ya Karurama ya gatatu muri commune Rugombo bidoga bavuga ko batorohewe mu kubaho kwabo kwa misi yose ivyo babivuga bafatiye ku iduga ry'ibiciro haba kubifungurwa canke kubindi bakenera Ivyo bikabuko mugihe bavuga ko kuva basubizwa mu buzima busanzwe mu mwaka w'2026 umushahara wabo utigeze wiyongera aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
muravye nk'ibintu nke navyagiye birazimba biduga mukabona nk'umuntu yavuye mu kazi mu 2026 bakaba yarageze ku mushahara w'2035 uwo rero si kuvuga ko ari we wanyuma wari hagati na hagati harimo n'abafata 20 bagaca bamwandikira yuko bayamuhaye ko ari azoguma fata ubuzima bwiwe bwose mugaca muri aba nk'ibihumbi 35 byo gushika mu 2017
none nk'umuntu agenda gafata nk'ibihumbi 20 urumva umufuko nkino wa makara ugugwa 2025 urumva aho rona tugendana ubumuga uteza kubaho nk'ukujya wari we wese akomeye abaho
mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bavuga ko ubukene babayemwo ari nk'ubw'abandi banyagihugu bose umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Colonel Gaspard Baratuza avuga ko bagerageza kubitaho mu kubarosa ibifungurwa bimwe bimwe
ni mu gihugu hose nta na hamwe uburyo bukwiye bari mu mugwi w'abandi birumvikana barafise ingene babagarukira kabo o ifungurwa bibaha kabaha n'amakara bishoboka bakabibaha bo barashima n'ivyo kuko hariho n'abataronka n'urutete hirya no hino batagira n'ababagarukira ko ibindi navyo nyine bizoza mu nyuma twibaza ejo ni hasa neza amikoro akakwira gusumba uko bino munsi
aba bamugariye ku rugamba bavuga ko ivyo baronswa bigizwe n'ikiro kimwe cy'umuceri hamwe n'ikiro cy'ibiharage ku munsi bakaronkera rimwe ivy'amezi atatu ariko banyene kubironswa bavuga ko bidakwira na gato na cane cane kubafise imiryango Bukurustani umwe muri aba basirikare bamugariye ku rugamba abona ko bari bakuye kuronswa aho barima na cane cane ko intara ya Cibitoke bashizwemo isanzwe yimbuka
nk'umuntu afise umuryango yategerezwa kuba afise harima bakituzana ngaha bari batubwiye yuko bagiye kuzuca duhaho turima ayo gushika uwo munsi amaso yaheze mu nzira ntituraronka aho hantu
iruhande yaha baravuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza na cane cane ko ubumuga bafise bufatiye ko bacitse amaguru naho bafise amakinga bagenderako Gerare ntiruhungwa umwe muri bo atubwira ingorane bagira
katwebwe urabona ko tugenda twicaye dukenera ubutwunguruza aho ucupakiza umuntu asanza gufasha umufasha wawe nyene ari bamwe bita mu garde marade ukateza kumurihira iryo tike si bintu gira ngo ni bintu byategekanijwe yuko abo batujejwe ibintu baduhaye ni usanga ari ikintu kitoroshe cyane ibyo nibyo rero twasaba yuko na leta kabisa ico kintu yo kitwigirika gikomeza ko cyane
umuvugizi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi Colonel Gaspard Baratuza amenyesha ko muri kino gihe ubwo bushikiranganje bufise ibisata byinshi ahavuga ko amategeko ari karasubigwamwo kubw'ivyo Colonel Gaspard Baratuza aratanga icizere kuri aba basirikare bahoze ku rugamba ko nibibazo byabo bizobonegwa akaryo ko kwigwa
ari amategeko ari karasubigwamwo azoshikira inama nshinga amateka na nkenguzo amateka kugira ngo bayemeze hanyuma Icho gisata baraba ingene chotezwa imbere kironke uburyo bukwiye hanyuma n'izingora n'izose zoca zigabanuka kuko urashobora gusanga uburyo ari bukeye kubera amategeko avuga ibi n'ibi ugacubura aho umanyura kuga nibaza yuko ayo mategeko vuba niyaje mu ngiro agatogwa akaje mu ngiro hazoba karusho ibyo byose basaba bigashobora kuronka inyisho
waze aserukira aba bamugariye ku rugamba Gerard Ntiruhungwa asaba ko ibibazo byabo byofatwa nkama kugira ntibazoje gusega mu mabarabara kandi barakoreye igihugu
cyo kintu bari bakiye kugifata nkama bakabona yuko atamuntu wo kuguma yicaye ngaho ona ni nayo ngorana iri hajya mu gisagara bajya abantu birirwa barasegerereza ntituzohave tuja kubamaramaza tuja mu mabarabara kandi twari twarakoreye igihugu ivyo rero nivyo bari bakwiye kwitaho bakabira twaragwaniye igihugu twara koze imyaka n'iyindi tugasubira kuja kwirirwa mu ibarabara dusega byo babimaramaje
nayo kubijanye n'uburaro aba basirikare bamugariye ku rugamba barashima ko bubakiwe amazu ariko bakagira makenga y'igihe bazohamara kuko atampapuro zazo bararonswa aha bakavuga ko ibyo basaba haheze imyaka itatu ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa bibemereye mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakenuye cyane ibyuma rero biradukundiye tugaruke kuri ya nkuru ya Arusha ibiganiro bihuza abarundi bibandanya kubera muri Tanzania kuri no wa mbere niho hategekanijwe uguhangana mu nama y'amanye politiko bose bari muri ibyo biganiro hagataho ruhande rwa leta rwazindutse ruha umuhuza urwandiko rw'impapuro 10 rurimo aho habahagaze kuri ibyo biganiro umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Tanzania Pierre Claverne nkuru aracari ko arakurikirana bino biganiro bigeze ku munsi w'8
Kuri uyu wa mbere niho impande zose ziri mu biganiro ya Arusha zibwirizwa guhurira hamwe mu nama ya bose aho amakuru ava muri bo amenyesha ko ariho haba uguhangana no guharira ku bibazo nkora mutima ivyo navyo n'umutekano politike ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha ubutunzi imigenderanire y'Uburundi n'amakungu ikibazo c'impunzi n'ibindi aho ni mu gihe indwi ya mbere y'ibiganiro yaheze ari bikogwa mu migwi itanu bigabuyemo bakurikije ivyumviro vya politike hagataho ruhande rwa leta n'imigambwe bari kumwe bashize habona ugwandiko gwerekana aho bahagaze kuvyerekeye ivyo biganiro biriko biraba gwatewe ko umukono n'intumwa ya leta Terence Ntayiraja wo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ubwo rwandiko ruvuga ko hari yakwigiye kwigwa nyabona uburyo amatora yo mu mwaka w'2020 yotegurwa neza kubwabo hofategwa ku rupapuro rw'inzira abanyepolitike bumvikanye ko mu ntara ya Kayanza mu mwaka w'2013 ubwo rupapuro rw'inzira nabwo rurimo ingingo 42 zirimo iyubahirizwa ry'amategeko agenga amatora gushiraho icuka ciza ca politike ingena amatora yogenda umutekano w'abitoza n'ibindi kuvyerekeye ibwirizwa shingiro umutekano w'igihugu no gushiraho umugwi utegura amatora ugo ruhande rwa leta gweretse umuhuza kwari bibazo biraba ubwigenge bw'igihugu nayo kuvyerekeye ishigwaho rya leta yojamwo abatavuga rumwe na leta bahunze n'abatahunze leta sigura muri ugo rwandiko ko kuba ari guhonyanga ibwirizwa shingiro rigenga igihugu rikagena leta n'abayigize leta yasabye kandi umuhuza Benjamin Mukapa kuyifasha kurondera no guhana abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 ubwo rwandiko ruvuga kandi ko umutekano wifashe neza mu gihugu kandi ko ibiganiro byabereye hagati mu gihugu byagenze neza kuvyerekeye ubutunzi leta iranegura ibihano by'ubutunzi byafatiwe Burundi n'amakungu ivuga ko biriko bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu bashikirije kandi ko ikibazo c'agateka kazi na muntu gisigaye caragizwe ica politike Ku kibazo c'impunzi leta yashikirije ko amakambi y'impunzi yahindutse aho gukora imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo bagwanye igihugu cabo ihamagarira izo mpunzi gutahuka kubaka igihugu cabibarutse imenyesha ko bazokingirwa umutekano yemeje ko atawuzokurikiranwa n'ubutungane kiretse abagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi Terence Ntayiraja arongoye intumwa za leta ari nabajeje ikibazo c'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu yerekana ko abarenga 200,200 bamaze gutahuka harimo n'abanyepolitike bakomeye leta yemeje ko yiteguriye gukingira agateka kazi na muntu n'uburenganzira bwo kwishira no kwizana kwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha ikanasaba ko amajambo hamagarira urwanko yohagarara ikindi leta yemeje no gufasha imigambwe yasambutse kwiyunga leta yifuza kandi ko ivyo biganiro birangirana n'iyendwi hanyuma bigatahukanwa kubandana kuza mu Burundi kuri bo byoja kunganira ibyashitswe ko no mu guwateguye ibiganiro byabereye hagati mu gihugu Pierre Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakinuye nawe nyene aracari yarusha ariko arakurikirana ivyo biganiro bihuza abarundi mu makuru yacu yo hanyuma muraza gushora kumenya nimba abanye politike bitegekanije ko baza guhura baza kuba bashoboye guhura igihe c'isaha 10 Claver hatwemereye ko aza guca mu kiganiro muri sanga kugira ngo aze kutubwira aho bizoba bigeze muraguma rero hagufi uturadio twanyu kuri Facebook yacu naho nyene turaza turabwira uko ibintu bizoba byifashe ngaho Arusha mukanya duca dukubitira mu ntara ya Kayanza mu gihe cy'u Burundi. Enabitwe ku masonga nkitangura imiryango y'abasangwa butaka irenga 60 muri commune Gatara y'intara ya Kayanza yugarijwe n'ubukene bw'utuzu twa surwume ibindi ku inonkuru numenyesha makuru ijwi rya Mika mu Kayanza muyizi misago.
Muri ako gace k'abasangwa butaka nta tuzu twa surwumwe tuharangwa. Ubuhari usanga budataruye ubundi usanga bwaruduye aho mwanda usanga wandagaye aho kari usanga akazu ka surwumwe kamwe gasangira imiryango 5 canke irenga. Ndi mu rugo Alex ati isazi usanga ziduma ku bwinshi muri aka gace.
Yazo shitutu twasugumwe ngaha muri aka gace ka hamaje haruguri wacu kubera ha ase bagusanga urengana nk'imihana nk'itatu, ine, itanu ugasanga na akazu ka surwumwe na kamwe bafise nako bafise nako ucusanga nyine kagera hejuru karuzuye ugasanga isazi nyine zigoma zipfamwe zitembera mu bantu zikaza kubatera ingwara.
Abo banyagihugu baridoga ko barinze ibinogo byo kubaka utwo tuzu ariko ntibaronkejwe ibiti aho bamwe bahisemwo kubutaruza ibiti by'amavoka. Kabudesia Kayobera ati baraduhenze ko baduha ibirokosima kwararindiriye turabura.
Twegwe twarazinze tuzinze turarorera haraheze umwaka mbere batwemereye ibirokosima. Jewe mbere ndayitaruye je bundi iyindi yaruzuye na sokera burya uyu yaciye yama ibiti ibibiri by'ibivoka nibyo nataruje. Twaroreye turabura uwo muntu kwazana ibyo birokosima nabuze ibyo biti ntaruzi wese naciye ngira imitoto niyo naciye ninjiramwo nkasohokeramwo n'abandi barayinze nyene bahura ibiti.
Muri iyo micungararo kandi benshi baragwaragurika cyane aho usanga bagwaye inzoka aho abo banyagihugu bibaza ko zoba ziva ku isuku rike.
Yewe gaye turagwara tukagera kure no kwa muganga mbere ubu baduhindutse nta n'ubujya kwa muganga gwaye nk'inzoka nka malaria cyabure mu mibiri dutunze ingwara nyinshi. Ubu bana duhinduriye tugiye kwa muganga tudafise amahera ntibashoboye kutuvura. Mituweli nayo baduhaye zaramajije guhera ubu ntizigikora ubu ingwara zarateye ni nyinshi.
Abo bayovu usanga bituma mu bikumba biri hafi y'imihana yabo aho usanga uwo mucafu ucutemba mu mazi yo mu mwonga basanzwe bakoresha. Hambavu yaho nuko bama bashamirana na bene ivyo bikumba
kutagira akazi kwa sugumu usanga hari ingwara zigufata zitari kugufata kubera ko akazi utagafise kubera uguma uja mu ishamba uja mu ishamba yushatse kwituma hose uja mu ishamba hari gihe uhonyora ahantu iyo yangwa ikaza hari ingwara bavuga izana no mu maguru cyangwa izana n'isazi kwemwe no yahantu hari sazi kagukora nko kumunwa byo yikora ku ntoki
none nko mwanda usanga wandagaye ahijya nino nibishika ugaca utemba mu mwonga amazi mukoresha agaca bayanduye
ni bintu mbere byama byashize nko mu rushana kubera urazi ko ngiye mu mashamba ho siyo baca amazi naca amanuka mu izo nzibuzi cyo gutuma iyo ngwara yotumi mufata.
Abahinga bajejwe guteza imbere amagara y'abantu muri commune Gatara bafite amakenga kubera kubura kutwo tuzu twa sugumu. Joashe Nimbona ajeje guteza imbere amagara y'abantu muri zone Ngoro akava ko muri ako karere hagwiriye abana benshi.
So iyo tubafasha nababwiye ko tubafasha ku nyigisho hanyuma barabizi nabo nyine na cyane cyane ko batangwe kugwira hari abantu benshi n'abana benshi cyane muri aka gace ka Rukaragata bafise abana benshi hanyuma rero kubera batagira aho bituma babarandagaza n'icyo gituma bafise ubwoba bw'uko imvura iguye bashobora guhora n'indwara ziterwa no nisukurike. Turabizi turavuye amakenga turayafise.
Abajeje intwaro muri commune Gatara bakavuga ko icyo kibazo bakize. Aba batware bakavuga kandi ko barigeze kubafasha ibikoresho ariko abasangwa butaka baravyikoze ko kumvoza ubukene bubugarije. Umukuru wa zone Ngoro Severino Habyarimana imana agahamagarira abo banyagihugu kubabarimba ibinogo
imiryango y'abatwa aribo basangwa butaka n'imiryango igoye cyane gose kugira ngo umuntu ayikurikirane ariko mu iki gihe ngira ngo namwe mwahishikiye murabibona tuzu twasugumwe beshi ntako bafise bivanye n'ubukene bw'ibiti ariko mbere twari twabibahaye baca bagerageza kubishora ku masoko ni nayo mpamvu mu yimisi twagize rusansuma rwabo basangwa butaka batagira twacu twasugumwe hanyuma twarashoboye kubandika tugiri kumwe n'abajejwe intwaro guhera ku mutumba no mu bucimbiri n'ababarongoye duca turabahimiriza kugira ngo bimbe mu yimisi yo twiteze kubaha ibiti byo kugira ngo batarure
aha mukamenya kandi ko icyo kibazo gihanze abayovu bo ku mutumba Gihororo byo komine nyene aho asanzwe haba imiryango igera ku mirongo ine igatara mu ntara Kayanza mu buseruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya umenyesha makuru wacu Bujumbura Roje wirikaneza araza kutubwira ivya modoka yahiganywe mu mpera z'inondwi mu gihugu cy'u Burundi ariko imbere yaho Vedaste ngabakoreje ijwi rya Amerika dufitiye inkuru z'impunzi z'abarundi zashoboye kwiyungungana muri no myaka ibiri iheze zibarizwa makambi abanshi muri bo bakora urudandazwa rukomeye rw'inka reka tumuhe ikaze adushikirize ino nkuru
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zimaze igihe cy'imyaka ibiri mu nkambi yo mu Rusenda aho zituye mu mavillage atandukanye agize inkambi zitangaza yuko zigenda zihangira imirimo y'ubucuruzi uburobyi ubuhinzi ndetse n'ubworozi kugira ngo zigwanye ubukene bugenda bugaragara muri inkambi yo mu Rusenda muri imyaka ibiri izi mpunzi z'abarundi zimaze muri inkambi hari zimaze kugera ku bikorwa by'indashikirwa bigaragarira amaso y'abagenderera inkambi yo mu Rusenda aha twavuga nka Emmanuel Hatungimana wavanye inka mu mirimo y'ubucuruzi akorera muri inkambi yo mu Rusenda
naratangwa bwa mbere ndakora byose birahomba mungamo ndasubira ndiyungunganya ndabona aho natakareze ni ndakora mu meza 3 ndaronga 200 ndabibika ndabisira muri zi primus nariko ndadandaza ndazisira mu primus kuko primus I primus ntako zigera zitakaza ifaranga uko nazinzira niko zange ase ndateba rero ndiyungunganya amahera arabandanya arakura muri primus arakura muri ako kandi kazi ndiko ndakora kugana rakwizi 500 ragura inka umwana na nyina ubunda zitunze zisanzwe ziraha
harabandi bafite inka usibye wowe
hariho nk'umu mugabo yitwa binigaha mu y'icumi asanzwe zitunze ziraha hataha inka zine hariho ubundi nyina asanzwe azifise inka mbese batanguye kuzitunga mu nkambi ihene zo bazitunze ni nyinshi nk'abatunze ihene zirasika nk'irazosika nk'abihuma nk'amajana atanu
si Emmanuel Hatungimana wenyine umaze kugera ku bikorwa by'indashikirwa ahubwo hari n'abasore 20 bateranyije amafaranga batangiza bwa mbere icuma cyo gusudira none kuri ubu baragenda baganwa n'impunzi ndetse n'abaturage b'abakongomani batuye mu Rusenda
abikoze atabakiriya tubona mugabo tumaze kubikora tuza turabona umwe gushika ubure bariko baratumenyera ngira bizohava bisumba uko tubibona
muvana cyane abakiriya mu burongo
mo hari habo dusanzwe turi kumwe ngaha mu nkambi hari abamotari baratuzanira akazi hari abatagisi y'ivero bo ngaha mu nkambi nyere baratuzanira akazi mu kibembe baratuzanira imodokari bakazana nazijya mu rezo abakoresha kabisudira hanyuma tukabana bitunegereye turaronka uburyo bw'uko duca turonka kandi kandi tutari dufise
kuba izi mpunzi zigenda ziteza imbere binyuze mu mirimo zikora inako zigenda zihura n'imbogamizi aha twavuga nk'impunzi z'abarundi 10 zavanye za moto mu mirimo zikorera mu nkambi yo mu Rusenda ariko zikagorwa no kutagira uruhusha ruzemerera gutwara za moto mu mijyi yo muri Kongo
turagenda ibuvira twagere makobora nguzana ibipapuro by'imoto kore mu Burundi ugasanga birahugora mako nani imboko nguza wewe mu Burundi nguza imitambulisho gutwara imoto bikatugora njye nagiye ibaraka baramfunze iyinga ryose mfungiye ibaraka banatanze mu 200 ugira bande kuri imoto kobera nani mvuze bitambulisho by'imoto
kuba iyi nkambi yo mu Rusenda igenda itera imbere ni nako impunzi zirushaho kwitabira gahunda yo guhanga imirimo bikurikiranye niba bikenewe mu nkambi
tumaze kuza tuvuye mu gihugu cy'u Burundi je mu bisanzwe nari nsanze ndumurimi ariko maze gushika ino nkasanga barimyi benshi bararima ariko bagahangayika kukuronka umuti nca ndiyumvira ndicara niho niyumvira ko iki gikorwa nutangura kugikora uburyo nagitanguyemo nagitanguye nko gusina maze gutangura gushika abantu bamaze kumenyera pole pole mvamwo ndabikora koko bwite bikwiye kugeza nakakanya nisa muri farmasi yanje ndakira abantu benshi cyane gose niko bwa kigiti girisi no giharuro mvuge ngo naharuye abantu abanaba kuvuga ko njanishije birashaka gushika nk'abantu 50 bakaboneka cyangwa nijanye
tumenyeshe yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi hasere rihora rikangurira impunzi z'abarundi ziba muri inkambi kwihangira imirimo kugira ngo zigende zikemurira ibibazo bimwe na bimwe zitarinze gutegereza ubufasha bw'abaterankunga Vedasengabo ku bwijwi rya Amerika mu rusenda wo mu ntara kivu y'amajyepfo
unaho yankuru y'ihiganwa ry'amamodoka yabereye mu gihugu cy'u Burundi mu mpera zino ndwitwaraye dusozerere na mugenzi wacu Bujumbura Eroge wirika neza
Ahari ku munsi wa gatandatu mu ijoro ku mugwa mukuru Bujumbura uwitwa Jean Carlo haba mu gisagara cya Kigali yarahejeje gutsinda ihiganwa ryo kwiruka n'imiduga hari ryabaye ku munsi ya gatanu n'iya gatandatu nyene abahiganywe birutse birometero 130 ahejeje kwakira igikombe Carlo yabwije ijwi rya Amerika ko yiyumva
content on gagne un rallye on est content on roule pour ça on roule pour aller vite on roule pour faire la compétition
ndahimba we yutsinze higanwa rya rally urajyoherwa twiruha kugira ngo dutsinde nivyo kuri rero ndahimba we pe niryo higanwa rya nyuma y'umwaka yuri twaye mu insinzi ni kintu ciza mu mwaka uheze naraje ndatsinda amabarabara y'u Burundi yambereye umugisha ni meza
c'est des belles pistes
ayo mabarabara hari hatoranijwe ayo mu gisagara cha Bujumbura n'intara ya Mwaro hagati na hagati mu Burundi Adonegamiye icegera cy'umunyamabanga mukuru wishira hamwe cyo gusiganwa n'imiduga mu Burundi atubwira icyatumye hatorwa
iyo turiko turategura aya mahiganwa turaraba ahantu ashobora kwakira ingenzi nyinshi rero igituma twashatse kugira imwaro nuko hari hafi ya Bujumbura murabona abantu bitavyiri higanwa benshi baba bakeneye aho bashikira aho barara rero urumva mu kugira dukora aya mahiganwa turaraba cyane cyane ahantu ashobora kwakira abantu benshi nico gituma ku munsi wa gatanu twayikoreye ngaha muri Bujumbura meri hama no munsi tutireka tubakure ngaha kwikaburimbo tubashe mu mara akomakomeye agoye turabuhinga bwawo mu ntara ya Mwaro
ku miduga 13 yirutse itatu gusa niyo yari twawe n'abavuye hanze y'u Burundi ariko hari n'abari ku butaka bw'u Burundi bahisemwo gufashanya n'abavuye hanze y'igihugu akarorero na Kajanze Mutuga yatumwe kava mu Rwanda
Ndiyo ko mbibona mu sportive bora nta kibazo kiri impamvu abarundi baraza bagakina wacu na tukazano na kibazo rwose twe tubona kugiriho muri sport sport ni kim kambere gihuza abantu sport buri gihe na mu sportive no mugira umutima mubi cyangwa atekereza ibindi kandi sport ntabwo ari politique oya sport rwose ni kwiyamiza n'ibi yacu bya rally no bavuga ngo harimo cascade harimo ama risque n'iki byose no afe n'uguza abantu ngo tuvuga iyo bavuga bière gauza miryango ibintu nibyo mbona na sport nayo ari gauza miryango sport burya ihindura byinshi
izo mpinduka mutuga vuga n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredimbo n'impara zizera
dusakanya muneza ntangere aho cyuko turasozera iri higanwa y'imiduga yasiganywe ikaba yahereye mu gisagara cya Bujumbura ejo ku mugoroba w'ijoro aho abanyagisagara bakurikiranye iryo higanwa byari ibirori biteye igomwe tutari duherutse kuri twebwe turengwe gisagara cya Bujumbura n'umunezero ntangere kuko biragaragaza yuko amahoro ari yose biragaragaza yuko abarundi kandi ashaka kumvamo umwizero kuko ibikorwa nk'ibi bituma vyerekana yuko hakiri umwizero ibintu byose bishoboka tunashimira cyane abatunganyije iri higanwa kuko kuva bayitubwiye twebwe twaravyakire kandi turabishigikira kuko vyerekana umuco ihinduka abavuga igisagara cha jumu ko kitari babona ariko koko amahoro asasagaye kandi abarundi bashobora kwitegeyemza gushika mu gitondo
Carlo nabasanga bakora inkino zitandukanye atacobuza ko bategura amahiganwa nubwo Burundi bwaciye mu njyane za politike hakaba hari nabibaza ko bene aya mahiganwa atari gihe cyo kuyatunganya
Bah je leur dirais que nous on fait du sport et on est ici pour faire du sport, on est ici pour s'amuser, le reste ne nous concerne pas.
No babwira nti twedukora siporo gusa turahagira ngo twinezereze ibisigaye ntibituraba badutumiye turaza nibwo buvukanye muri siporo aha mu karere ariko ukuri nuko atana kimwe cyo buza gutegura amahiganwa ibi ni gishinga ntahe abateguye babishitseko atagihindutse mu 2018 ishirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu Burundi itekanya gutegura amahiganwa inco zitatu mu mwaka. Ugusiganwa n'imiduga mu gihugu cy'u Burundi byatanguye mu mwaka w'1962. Hagati ya 1995 n'2013 amahiganwa yahagaritswe bitewe n'intambara. Kuva icyo gihe yamaba uko umwaka utashe. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi ry'Amerika.
Arakino Eroje uri kaneza ni nukuru duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunzi mwatwumviriza namwe bwe mwakoze muhinga bw'ivyuma hariyo Macbill ya Bero bari kumwe na ingenieur Diane na Hazenange nari kuri micro ku izina rya bagenzi bacu bose bakore Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubifurize indwi nziza. Tuzaza gusubira amasaha imbere mu bindi biganiro byacu bitandukanye.